ibitori renga 90% vy'abitaje biganiro biriko bihuza abarundi muri Tanzania nabatumiwe bavuye Bujumbura mu Burundi nk'uko rutondero vyerekana. Muri abo harimo abaserukira leta habe n'abaserukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, hitabye kandi abaserukira imigambwe itandukanye 32 yaba iri muri leta n'itavuga rumwe na leta iri mu gihugu. Harimo na Gato Rwasa icegera cya mbere cy'utwara inama nshingamateka ariko yitabye kubw'urunani amizero y'abarundi n'umugambwe FNL. Abandi bitavye n'abaserukira amashyirahamwe yigenga, umugwi w'abakenyezi, ugwaruka hamwe na bamwe mu baserukira amashengero. Naho biruko hari abataritaba, abo n'abatavuga rumwe na leta bahunze igihugu naho ibiro vy'umuhuza bivuga ko vy'abatumiye. Ni nka Charles Nditije atwara urunani CNRD rutavuga rumwe na leta, vyo nta vyanyuma yahoze atwara inama nshingamateka. Gervais Rufyikiri yahoze aricegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu, abaserukira umugambwe MSD n'abandi. N'abaserukira amashami yigenga bahunze igihugu ntibaraza. Ibiro vy'umuhuza bivuga ko vyizeye ko kuri uyu wa kabiri bazoba bitavye. Mu ntumbero yo kurindira abatumire batarashika, ibiro vy'umuhuza vyatangaje ko kugurura no gutanguza ku mugaragaro ibiganiro nyezina bitegekanijwe kuri uyu wa kabiri. Ivyo biro vyabwiye abitavye ko umunsi wa mbere wabaye wo kubandanya kwiyandikisha kandi ko barara bahawe urutonde rw'ivyo bazokwiga. Ivyo navyo birimo ingingo 8 babwirizwa guharira ko nk'uko bivugwa no muhuza. Muri ivyo harimo ikibazo cy'umutekano no guhagarika ubugizi bwa nabi, kugwanya ukudahana ivyaha no kubahiriza amategeko. Evariste Ngayimpenda wo mu mugambwe iprona utavuga rumwe na leta yizeye ko ibiganiro bizogenda neza. Kubona hari abatabyitavye avuga ko atari byiza na gato.
Turakeneye rero yuko imigambwe yasubiye ikaba imigambwe, ikaramutswa beneyo bitorewe na beneyo. Turakeneye kandi ko abanyepolitike basubira bakidegembya n'amategeko agenga imigambwe, agenga amashyirahamwe, agasubira akaba amategeko meza atuma demokrasi itera imbere. Turakeneye ko abarundi bahunze bohunguka, tugatwagwa neza, tugatwagwa nk'uko n'ahandi hose batwagwa, atamusunikano, atabanyuruzwa, atabafungirwa ubusa, atabantu basahurwa utwabo kubusa, kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye. Ngerageje guteriza amaso ku batumiwe kunyumengo imigwi yose yaratumiwe, ariko ku bwanje niwo bagira ati ndasimvo yo kutabyitaba. Yo vyitaba izo mvo afise akaza akazivugira habona, akazisangira n'abandi, bakagira icyo bashikirije, bakagira icyo bamuhanuye.
Umugambwe iprona uri muri leta utwagwa na Abel Gashatsi wazanye ubutumwa bw'uko utegurwa neza amatora yo mu mwaka w'2022, ariko n'ihinduka ry'ibwirizwa shingiro ntarisiga inyuma.
Tuvuze ibiringo ntituba tuvuga ibiringo tumenga, ariko bavuga umukuru w'igihugu or ibwirizwa shingiro rihindutse bizoba ari ibintu bishasha. Twebwe tuvuga gusa umugambwe adasigana ifuna kujyanye n'ibiringo nuko ata mukuru w'igihugu yokwiyeteraniriza ku butegetsi. Twebwe n'abandi banyapolitiki turabingene hoteli yindi ntambwe yo kwitegurira amatora y'2022.
Jacques Bigirimana yasorokeye umugambwe FNL, wewe yifuza ko ibiganiro bitahukanwa kubera Bujumbura.
Twiteze aho ibiganiro nivyo turabira hamwe ingene abarundi bosubiza hamwe abahunze bagatahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro, hama tukarabira hamwe ingene ibikurikira bijanye n'ingene amatora yotunganywa harimo bose doheza bikaja mu ngiro. N'ijambo ry'amahoro tuje kumviriza abagenzi bari hanze batashobora gushika mu Burundi kubera imvo zitandukanye, twumvirize icyo boterera nabo, icyo basaba. Ku bwanjye umugambo FNL twifuza yuko tudashaka kumva ibiganiro bikorera i Arusha cyangwa hanze, dushaka kumva yuko abarundi bose n'abajya bari hanze batashe mu Burundi kandi akacyo binona atacyo bikanga badakibaguzwa.
Mubihebeye Imana baje gusukamwo mabisi nk'uko babyivugira. Harimo Sheikh Sadiki Kajandi atwara umuryango w'abayisilamu mu Burundi.
Igikuru muri ibi twebwe tuje kuramisha amahoro, twigisha urukundo, twigisha ubumwe. Ikintu rero cyose gishyigikiye amahoro nicyo dushyigikiye, ariko ikidashyigikiye amahoro twebwe ntituri kumwe nacyo, kuko Imana yaturemye ngo tubane, yaturemye imigwi itandukanye, amoko atandukanye, amabara atandukanye washaka n'amadini atandukanye ariko niyaturemye ngo tubavanure n'abandi cyangwa ngo babinu babandi
umuhuza avuga ko giteze ko bazoshika ku nyisho itomoye ukare biganiro nyezina ibiro by'umuhuza hame n'igihugu cya Tanzania bemeje ko bazokingira umutekano w'abantu bose bazokwitaba ibi biganiro ni biganiro biri kubera mu mwiherero ntangere ni hoteli iri mu ishamba kure y'igisagara cya Arusha nko ku birometero birenga 30 n'abamenyesha makuru b'ibitangaza makuru mpuzamakungu abo muri Tanzania habe n'abavuye mu Burundi bose twigijwe kure y'ahabera ibyo biganiro byabaye ngombwa ko ibiro by'umuhuza bikoresha igipolisi kugira ngo ntihagire umumenyesha makuru asubira kuhegera ivyo biro bisegura ko bidashaka ko hari ikiriko kibera indani mu biganiro kimenyekana vuba. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.